iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi bitwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 ibice bitatu i Kigali no kuri 93 ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda twumvikanira ikisoro kuri FM 88 ibice 9 ya Voice of Muhabura. Mushobora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu wa Kaburungu, radio ya Chuveo wa Kaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese na mwakunzi radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederick Nkundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Kuva Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashikiriye ubutegetsi mu ndwi iheze, ntiyatakaje umwanya, yaciye yihuta gufata ingingo zirenga ijana ku giti ciwe c'umukuru w'igihugu zishira mu ngiro ivyo yemereye Abanyamerika aciyamamaza. Mu kiganiro muri sanga c'umunsi turagaruka kuri imwe muri izo ngingo. Ingingo yo gufata no kurungika mu bihugu vyabo abimukira bari ku butaka bwa Amerika batabifitiye uburenganzira. Icyo gikorwa kiriko kirangurwa ahanini mu bisagara birenga 24 birongowe n'abakuru b'ibisagara bahurikiye umugambwe w'abademokrate. Mu mpera zindwi iheze, indege za gisirikare zaratanguye gutwara mu bihugu vyabo bimukira. Abimukira batuye muri ivyo bisagara badafise impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba bari muri Amerika. Abatumire bacu mu kiganiro muri sanga ni n'abarundi baba mu bisagara bigwiriyemo abimukira nkabo. Ivyo navyo akaba ari igisagara ca New York muri leta ya New York, hamwe n'igisagara ca Chicago muri leta ya Illinois. Turi kumwe rero na Jean-Paul Rwitanaga aba mu gisagara ca New York hamaze imyaka itari mike. Mwaramutse neza Jean-Paul Rwitanaga.
Mwese Fredi, na mahoro ngaha turabangamiwe.
Mubangamiwe gute?
Umuprezida mushasha intwaro ushashije kuri nk'uko mwabivuze amategeko yafashe twatangwe kuyumva kandi aje ari mazima anahotangwe kuyumva kwiyumvamo cane mugabo ingorane uko biki buhanye bitaradadabuka neza tumenye ivyo ari vyo mugabo ndaza gushikira
mukanya. Turagusaba tubwire ukuntu vyifashe cane cane mu banyagihugu bari muri uyo murwi wabatagira impapuro.
Nta kibazo, niho ndi.
Ego, turi kumwe kandi na Leonce Hakizimana aba mu gisagara ca Chicago muri leta Illinois. Ico gisagara naco nyene kiguriyemwo abimukira batagira impapuro zo kuba bari muri Amerika. Mwaramutse neza Leonce Hakizimana.
Mahoro neza Frederic.
Murakomeye ngaho?
Turakomeye.
Ni vyiza cane gose. Reka rero dutangure kuri wewe Leonce Hakizimana. Matwa dusumira igikorwa co gufata no kurungika mu bihugu vyabo abimukira baba muri Amerika batafitiye uburenganzira caratanguye ngaho mu gisagara ca Chicago. Ibintu vyifashe gute?
Ibintu vyifashe neza na gatoyi kuko nk'uko nyene mu prezida yari yavyemereye abamutoye yuko azosubiza inyuma abantu bari muri kino gihugu batabifitiye uruhusha ahereye ku bantu bakoze ibyaha. Ibyo barabitanguye ngaho Chicago kugira ngo ahubwo biranguke neza. Yarungitse abantu bakuru bavuye mu butungane muri minisiteri y'ubutungane bwiwe kuburyo batanguye kuza kubicungera kugira ngo bamenye ko kugenda neza gose. Hanyuma rero ejo kwa Mungu niho byatanguye, bacabaza mu bice byose bya karere ka Chicago barondera abo bantu, nibaza kuza kuvugana mu madamu atomoye mu kanya.
Abapolisi bariko bafata abo bantu n'abapolisi bo mu ruhe rwego bajejwe abimukira bamwe bita ICE, hariho amakuru atangazwa avuga ko hariho n'inzego z'igipolisi ziri muri icyo gikorwa. Ivyo vyo bari vyo?
Ego izo ni byo ni nk'uko mubivuze, abantu bo muri ICE ni bo nyene bo muri guverinoma y'i Washington ni bo bahari, kuko abo kwa guverinoma abo ngaha muri Illinois bo muri guverinoma ya Illinois, abo guverinoma yaba ariko basabijamo ko hari amategeko yo ngaha ababuza yuko badafasha abo mu butegetsi bwo hejuru.
Uri kuvuga ko buramatari yo batavuga rumwe rero bafashe iyo ngingo?
Ntibavuga rumwe na gato. Ejo buramatari yagiye ku binyamakuru ngaha byo muri Amerika aravuga yuko wewe azakurikiza amategeko ya Amerika, mugabo azakurikiza n'amategeko ya Illinois. Ibyo ni ibintu bimwe bitagoye kumva, mugabo nibyo ishinge amategeko avuga ayo muri Illinois avuga ati abo muri Washington baje bakaza bazanye ibipapuro byasinywe n'umujije, muraheza mugakurikiza ibyo baba bariye. Mugabo mu gihe baje gutyo ICJ igatangura kuba barangwa nimudufashe, nimuteza kubafasha gutora abantu. Aho ako n'agatandukanizo kahari gatoyi, mugabo kanini kuko gatuma igikorwa cya ICJ kigorana mu gihe abo hasi batabafashije.
Niba mwaragiye mu gisagara hagati mu kabuno nyine babantu bafatwa gute, bigenda gute?
Nisanzwe niba kenshi ingene bahora bafata birasanya gatoyi, nisanzwe aho biciye ko ICE zoza abantu batabazi ko badafite ibipapuro baca bahunga bakaguma mu mazu yabo. Kenshi babasanga ahantu mu manama bagirira, yaba manama habahurira manama y'ibikorwa canke ahandi hantu hose bakoranira canke ku kazi yo batonda. Abantu benshi batagira ibipapuro baciye bagira ubwoba bugaca banyegeza mu mazu yabo. Mugabo aho abo muri ICE biborohera ni kubera baza basanzwe bafise amadrese yabo, ukazasanga rero barangura kuri ayo mazu batiriwe barondera umuntu n'umwe wabafasha. Ni uko bigenda, babasanga iyo baba basanzwe bari abarinzi nabo bakaja muri ayo manama, ubutsi nabake baja muri ayo manama naho rero batabafatwa. Mugabo ikintu agomba gutumura ni iki? Hari abantu bagize amakosa kandi basanzwe badafite ibipapuro, abo na leta ya Illinois
abakoze amakosa. Uvuga ko ari abakoze nk'ibyaha?
Abakoze ibyaha bikomeye. Abo Illinois idafasha leta ya federali ya Amerika kugira ngo babashyize iwabo, kandi ibyo na guverineri yarabyemeye ati umuntu wese azi ko yagize ibyaha bikomeye akaba ari ngaha, twebwe ahubwo turafasha ICE kugira ngo ibatware.
Reka na Jean Paul Rwitanagara we nyine atubwire ukuntu vyifashe New York, naco nyene n'igisagara kirimwo abimukira benshi kandi kiri ku rutonde rwaho izo ngingo zizotangurira. Jean Paul Rwitanagara, vyifashe gute ngaho mu gisagara ca New York?
Ico nubaza kukubwira n'igisagara maze mu myaka 32, n'igisagara nahura kuva ku mutwe gushika hejuru, ngiye kunkunda bame n'intara ya New York ndayikunda cane kuko niyo nabaye mu myaka 32. Hanyuma abategeko y'umu perezida yashizeho ubwa mbere bari bazi nyine ko ari vy'amajambo nyine za politiki, mugabo uko Will Noe abivuze ntaho bitandukaniye, kuko uko abivuze gusa siko imeze. Ico nubwira coco batangiye guhagarika abantu, ivyo nivyo abantu bafise ubwoba. Ikiza rero canke ikibisi ndabizi, abantu batangwe gutahura yuko ibintu byari bikenewe, kuko ibinyamakuru byara ibintu byose umuntu adafite uburenganzira bwo kuba muri iki gihugu iyo barayagize hashize ikosa na ritoyi byaca biba binini cyane rwose. Mwe muri abanyamakuru maze ibintu kubyira birebire, ndagaho akaruriro nko mu hace nk'indwi zitatu hari umuntu nyine aba muri iki gisagara ataburenganzira agifitiye yafashe adome ku muntu aramuturira ivyo byarashitse amashusho twayabonye nk'ivyo bintu babishize ko ibintu bice baduma umuntu wese baraje muri iki gisagara aje kurundira akazi aje kurundira ubuzima bwiza aje kwiga abantu bose batakugira ubwoba kubera bacabona ko umuntu wese ari ngata uburenganzira afise cyangwa umuntu ari ngata afite amategeko atari umunyamerika mubwo akaba yagize ikosa nk'uko mugenzi wanje aheje kubivuga aho bose rero biri hejuru abantu bafite ubwoba abantu bakeyi abo bantu bakeye basa amakosa
barumva amakosa ni ibyaha
ibyaha abo bose ni ukuri byatumye abantu b'iki gihugu n'umuntu afite amahoro n'abantu bahora bajya kwikora utuzi twabo batera ubwoba umuntu wese muri iki gihugu atamateka abifitiye afite ubwoba niko bimeze nka New York urashaka kugenda
uhagarara ahantu wowe warashaka gutembera Jean Paul Rwitanaga ukabona ukuntu abantu batekeye n'ubwoba bagira ikibari bajya kwinyegeza barahunga bari kwa vifata mu buryo
bimeze birumvika je uva kwa je ngira Imana kuko je n'umuntu yoroshya ubuzima cingane na bose je abantu muri abo bose ndafisemo bagenzi ndafise ko ugenda hagara nk'abanyafurika abantu ubu nyine bimeze abantu bari mu mazu ni bake basohoka kuko barikeka ko boba bambadumye ku rutoki ukaza gufatwa ubwo waba uri ngaha rero abantu rero bahorana kwirondeza ubuzi kukumva badafite uburenganzira bwo kumenya igihugu bari abantu bikora ko mu gujya gukora ubuzi bwo kubaka mu maresitora babikora atabitari mu mategeko ubu byatanguye kubyumva kuko ubu urondeye nk'umuntu aza gufasha abubatsi abajya mu mirima batanguye kubura kuko babazi yuko ukajya mu mirima ukajya hariya kubera leta yahaye uburenganzira abo bantu baza gufata abantu ko bashika hose kare wajya mu isengero kwinyegezayo ugiye kwa muganga ntibugusanzeyo
ariko abapolisi muri iki gihe barafite uburenganzira bwo gusanga abo bantu mu masengero no mu mashuri ukuntu kera batari bari birekuriwe ivyo si
cyane gose ivyo byo navyiboneye ngiye ku isengero nabibonye ku isengero nabonye ku bitaro ngiye muri kontrol ngiye kwipima ngiye kwa muganga nabibonye barabafata ukuri hose ingwara yo bariho abantu bazapfira mu mazi ukora batinya gusohoka no kuri bwo bwoba buriho ntawe uzo muhurira mu ibarabara ntawe uzi n'ababa bambaye twese turikekana
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Rukundo Moiza Moses muraho
muraho neza
muramaja he
ndi mu Rwanda irusizi mu karere ka Rusizi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro turi ko tuvuga ku ngingo z'umukuru w'igihugu zimwe zimwe ingingo dushimikiye ku munsi n'ingingo yo gufata no kurungika mu bihugu byabo abimukira badafite uburenganzira bwa muri Amerika murafite ikibazo murafite cyumviro turi kumwe n'abatumire babiri
ye mfite igitekerezo nari mfite ni igitekerezo mfite turikumvikana
ego duga ku ijambo turakumva
igitekerezo cyanjye cya mbere birababaje kuba abantu bafatwa gutyo nyine bakaba bari bafite imirimo igapfa ntibabe bakibasha kujya gukora kandi kugira ngo umuntu abeho nuko aba yakoze birumvikana ariko none igitekerezo nyirizina afite nibaza ukuntu umuntu ajya mu gihugu sibye naho muri Amerika dukurikije bya Trump nka perezida watowe yego ariko si noneho nta n'ikindi gihugu nacyo cyakwihanganira ko umuntu akibamo atagifitiye uburenganzira nibwira ko abo bantu njyewe bakoroherezwa kugira ngo babashe kubona ibyangombwa bibemerera kuhaba mu buryo bwemewe n'amategeko nanone badasubijwe iwabo ku ngufu kuko baba bafite impamvu nyinshi zabihakuye bashobora kuba bafite iz'imibereho cyangwa se n'ibindi bibazo bindi baba bafite mu bihugu byabo umuntu atabazi nibwira ko rero bakoroherezwa mu buryo bwo kubona ibyo byangombwa aho kugira ngo basubizwe iwabo ku gahato murakoze
Rukundo cyimviro mushikiri ku cyimviro mushikirije reka duhene ijambo kandi Eddie Michel nawe nyine ari ku murongo muraho Eddie Michel mwaramutse neza muri hehe
Bujumbura
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
nihereye na buzima bwa rusanga kuri cyose cyo cyane cyane ubwo ari ta ari mu kiyaga cy'amazi cy'umwe z'Amerika ama denyere rano nirage yuko bokorohereza abo baba batse ku fama bakarondera ibyangombwa ibemera kwa muri kazi z'umwe z'Amerika ko benshi bazino bahunze benshi bazino ku mpamvu z'umutekano wabo guhunga.
Ndumva telefone ya Edi Michel icitse ariko yari kuvuga ko abantu bakwiye koroherezwa ntiyari bwarangize icyimbiro cyiwe ariko icyo nicyo cyimbiro yari ko arashikiriza. Tugarutse kuri wewe Jean Paul Rwitanaga, murasha kutubwira muri iki gihe muvuga ko benshi nk'abimukira bariko barinyegeza imirimo bari bakora batari ko bayikora, izindi ngorane izindi ntambamyiza bizihe canke ingaruka mbi hariho amakuru yatangajwe ejo avuga ko hariho indege zari zitwaye abimukira zibasubije mu gihugu cyabo cya Colombia zishyitse hariya ariko igihugu cya Colombia ntihakiranka kuba ko izo ndege ziguruka zizururuka. Leta ya Perezida Trump ifatira ibihano by'amatarifa yo kuduza ikori ku bidandazwa biva muri icyo gihugu, ingaruka zitangwe kwibonekeza muri kigende nk'izihe
kinabwiye cyo ibyo by'indege byo kuba basubye inyuma byo byatanguye indege z'igisoda za Guatemala bajya muri Guatemala, Colombia na Mexico. Ibyatse muri Colombia indege za gisoda zaragiye bitanga kuzakira hacasoka itegeko n'ingoga rivuye ngaho muri iki gihugu yuko ibidano zose byo muri Colombia bizoca biduza ibiciro. Hanyuma nabo muri Colombia navuga ngo ibintu byo muri etazi bijya muri Colombia bizoduza ibiciro. None ubu bumvikanye yuko Colombia izo kuko ikibabaza ibyo bihugu byose basubijemo abantu batora nk'abicanyi n'abantu bakoze ibibi bamenje nabo bibirega ata bintu binini bagize ibyo bihugu byose byaranditse yuko abantu bakiye kubahirizwa nyine bagenda nk'ubu Colombia yemeye yuko kurunga indege zabo ize kubatura bagende kujya kuko batinye yuko perezida wa Etazi Uniyo havaduza ibiciro ku bintu byabo. Icyo ni kimwe. Ikindi nacyo rero ikindi tubona kubona mu ntama ikindi nacyo murazi kuko ikindi kiriho ni uko ni ukuri abana batinya kuja mu ishuri, abagore batinya kuja kwa muganga, abantu amasengero aragaragara. Hanyuma ikindi nacyo ibyamwa byatangwe kuzimba kuko nibo bamura ibyamwa, abubatsi ntawubatsi bariho ubu bararunda bakagura, abarundi ubwo buzi bose babuze ni ukuri ntawuzi ubironkeramo inyungu nziza. Kandi ikindi nacyo cy'ingorane muri izi gusubiza abantu mu iwabo icyo nubishyigikira ko gatoyi kandi mu mbabare ubyumva ni uko abantu benshi kuza ari nka benshi bagashyika nk'ibihumbi cumi ibihumbi mirongo ibiri bashyike rimwe ugasanga rero ntibaronkaho baba leta ibafashe ikabura he bashira byose nka New York turabona amahoteli nkaho je ntuye amahoteli yahawe yose arazamo abo bantu barabura baramurenga bajemo bwinshi cyane rwose. Hanyuma sinzi politiki yaciye ijyamo umugabo abantu baje benshi kujya baje rimwe benshi ugasanga baje nk'ubu haramaze iminsi New York haza ibihumbi mirongo ibiri ku munsi mu kwezi kose barategwa. Hanyuma muri abo rero ikibabaje cyane rwose kandi icyo perezida ayahagarikira ko ni uko muri abo bantu benshi hari abaca b'inkozi bibi baca bagira ibintu bigaca bihita na bose ni ukuri aha ibyo bintu turi muri byo na gatoya.
Reka imbere yuko tuja kwa Idrissa, reka nawe we Mushikanahere Onse Hakizimana tubwire ukuntu ibintu byifashe, ingaruka mubona ziriko ziratangwa kwibonekeza ko mwavuze ko abo bantu kenshi aribo bakora ibikorwa bifite kubaka eka ibikorwa byo kubito bito byose byifashe gute, hari ingaruka ziratangwa kwibonekeza?
Ingaruka nk'uko bivuze ibyo ni zimwe, hari n'ibindi byerekeye abana bajya mu mashuri uzusanga badashoboye gutonda kuko ngubu ikimenyetso cy'amashuri abana bari mu mashuri mugabo ugasanga abana babo babyeyi bashoboye gutonda kubera ubwoba
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradiyo nkijwe ry'Amerika. Turi kumwe na Idrissa Makunda. Idrissa muraho?
Fredi, reka ndamubwire ko akantu gatoyi gusa nibutse.
Yego.
Kuri ibyo ahejeje kuvuga, iki ni kiyo giteye ubwoba naho bavuga ngo baragiye ngo nibagende. Nuko abo bantu naho basubira inyuma, hari abantu bazobabara kubera bari hari abakura bari amakori, uburo batinya ko amakori tuzoronka makeyi, kandi bahora bashoboye amahinguriro. Ibintu byose amahinguriro akoze bahora bari abantu babashoboye ari benshi, bari benshi cyane rwose. Uburo abantu bose bagiye amahinguriro ashobora guhomba, hanyuma n'amakori ya Leta akaba makeyi, tugeho tusubenga rwo kuba mu gihugu bagaca baduhonderamo tugaca tubabara. Rero icyo ni ikindi kiduteye ubwoba, naho tuvuga ngo nibagende, ariko tugomba kugume ngaho kugira batugabanye kuri ikori no gushorira amahinguro kugira ngo bakora na Amerika iguma iri hejuru. Icyo ni ikindi kibazo.
Ego Amerika Bakunda ariko Idrissa yaratangiye gufata ijambo. Rero Idrissa muraho? Mwiriwe neza, muri hega Idrissa?
Mere yadi kigari mu Rwanda
ni byiza cyane rwose. Murasiki bazo
ngo ego kwashi ni mutumira wa tege ni umunsi ya creativity ni cyane ara mategeko nyine kwa ajaje bahindura kuva amatora yarangira ya perezida wa Amerika. Ubwo twasanze nyine biriya ni ari amategeko agoye abirabura cyane, nisabira abirabura baba bava muri Afurika cyangwa bajya ku mugabane w'i Buraya ndetse muri Amerika, bitonde bashake bajye baca mu nzira zikwiriye kandi mu nzira zinoze. Kandi n'ikindi nashaka kubaza umutumirwa gatoya, urabona abana bavukaga muri Amerika bahitaga babaha ubwenegihugu, iryo tegeko bari barikuyeho. Noneho mu gitondo ntikibavuga ngo ukwezi kumwe kugira ngo babyigeho. Rero umwana wese uvukiye muri Amerika yafata ubwenegihugu kubera n'ahantu aba yavutse, wenda niyo n'ababyeyi bacu baba ari abanyamahanga, umwana uvukiye muri Amerika biba byiza cyane nta kibazo. Kandi nisabira abanyafurika bashaka ibyangombwa bajye muri Amerika. Amerika kujyayo ntacyo bitwaye, kujyayo ikiye mu nzira nziza nta kibazo. Kandi na leta zacu bajye basomera izo ambasade bagatanga ibyangombwa, kubera ngo abanyeshuri bagomba kuva muri Afurika ndetse no muri ku mugabane w'u Burayi bagende muri za ambasade base mu nzira nziza zikwiriye. Noneho nyine bajye bazikiye abaturage nyine batashize ubundi. batashye bafite amapingo byarasigabaje cyane nifuza ko abanyafurika nyine badafata kuriya kuko nta muri bari wasahanine ni ukuvuga ngo twabibonye mu bindi bihugu abandi batashye nisabira abanyafurika kugera baziga mu nzira nziza.
Murakoze Idrissa, murashikirije icyumviro cyiza, murashikirije kandi n'ikibazo mu kanya mpava mpa abatumire, muravuze ikibazo cy'ukuntu abo bimukira batwawe eka batahukanywe bambaye amapingu, ni ukuvuga ko bari baboshwe nk'amaguru, icyo nacyo turakigaruka ko ariko turafite n'ubundi bunywanyi. John Marie, Jean-Marie ou John Marie, muraho?
Neza.
Muraho?
Muraho neza.
Turaho muri hehega?
Mereye mu mujyi wa Kigali.
Kigali ni nziza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro.
Rebye ni ibyo n'icyumviro nshaka kubagezaho ku bijyanye na iriya gahunda ya Perezida Trump yo kohereza cyangwa se gusubiza iwabo abimukira bose baragiye muri Amerika mu buryo budakurikije amategeko. Ariko iyo urebye usanga sinzi niba ubona ari icyemezo rwose kigayitse, kuko umuntu niba yarakoze ibirometero n'ibirometero va mu gihugu cye akajya akimukira muri Amerika, ibyo ni byose ntabwo haba hari na n'ibyo yagiye atakaza mu rugendo kugira ngo agereyo, bivuze ngo ntabwo aba yishimye kugira ngo byibura babonye aho ashobora kujya avuga ati yenda inzozi zanjye zigiye kugerwaho. Ariko kuba barimo babatwara mu buryo budakwiriye rwose, ufata umuntu bakamwambika amapingu bakamusubiza aho yaje atuka, nta no gutekereza mu buryo bwa kimuntu ngo ese uyu muntu wundi yazanywe n'icya. Mbonamo rwose ko ari ikibazo kandi ntabwo bikwiriye, cyane ko Amerika tuzi amateka yayo uburyo yiyubatse, nabo barabimukira baturutse mu bihugu by'i Burayi kandi mpamya ko nta byangombwa byabasabye kuyagwa binjije ku butaka bwa Amerika uretse kuba barahageze bagaharanira kwigira bagatera imbere nk'uko tubizi ubu. Ibyo bagakwiye kuba babirebaho bakareba ko ikiremwa muntu ari bamwe nta ukwiye kuba yafatwa mu buryo budakwiriye. Kandi ikindi mpamya ko yenda hari ubwo bavuga ko ngo biterwa n'uko haba harimo abanyabyaha benshi ngo baje bakabera iwabo abandi ngo bafata ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bose aricyo kiba kibagenza gukora ibyaha ubutaka bwa Amerika, abenshi baje kwishakira ubuzima yakabaye byiza ko niba abana bafata muri buriya buryo bashaka kugenda biga case by case buri umwe bakareba ati se uyu nguyu waje hano ute byakugendekeye bite, bega bagasuzuma ariko biragaragara ko nabonye babafata nk'ufata batwuguriza intege bajyana. Simpamya ko bashobora kuba bakorana na screening iyo ngiyo ngo barebe ikibazo cya buri wese cyatumye ava mu gihugu cye, cyatumye agera ku butaka bwa Amerika n'ibindi, kuko buriya abenshi baba bafite ibibazo bitandukanye. Kandi tutanibagije buriya kubera ubuhangange bwa Amerika ndetse n'uburyo ifite ijambo mu isi, akenshi na kenshi bigiye n'ibibazo biba biri muri ibyo bihugu usanga nayo bifitemo akaboko. Ibyo rero rwose ni ukuri mu cyiyumviro cyanjye numva umugambi wo gusubiza abantu niyo budakwiriye nka kuriya byakabaye bisuzumwa mu bushishozi cyangwa se bikanahagarika. Mbese kuki nta nubwo nta n'inkiko zishobora kwitambamira
inkiko nk'uko mubivuze inkiko ngaha muri Amerika, izo ngingo n'ingingo zifatwa n'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu wese ashitse arafise uburenganzira bwo gufata inkingo. Ariko hariho rero nk'uko mubivuze inkiko nazo nyene kenshi na kenshi iyo zumvi zibona ko ayo mategeko adakwiye zirashinga urubanza, nicyo gituma ubu hariho imanza zitari nke, hariho urubanza rwo kwanka nk'ivyo byo kugira ngo bahindure ko uvuke ngaha taba umunyamerika nkuko byahora izo manza zaratanguye rero hari aba chamanza benshi bamaze kuzishinga hariho naba chamanza bamaze gushinga ingingo zivuga ko abo imukira cyane cyane abo bakora ibyaha bakwiye kutahukanwa ariko kenshi na kenshi ariko bakavuga ko bakwiye gutahukanwa mu buryo bushemeye bwubahiriza agateka kabo ivyo nivyo ivyo navyo bibazo Idrissa na John Mary bahuriye ko nashaka abatumire bacu bagire icyo babivuze ko aho mwagende ngaho New York Jean Paul mukabona aho aho bari ko barakoranya abo bantu arabo bambika amapingu birya bintu bamwe ku maguru kuko barerekanye amasanamu muri televiziyo bashika burindege bambaye amapingu
yego Fredy ejo na iko jonda umva ndi muri musaza ndi temberera nkara umuji
uri mu karuko ko muzabukuru
ezabukuru urumva ndaje gutembera ahantu usanga bariko barahagaritsa abantu hari ahantu abantu bavuye muri Afrika West ndo gutembera yo hanyuma usanga bariko ba polisi bahagaritse miduga naje ndapfayo ndasubursa ku gatuye ndarabansanga bahagaritse hanyuma muri abo bahagarika harimo twa tuzinanye ndamubaze ni bicu baca bwa abandi ni twebwe muri abantu baza gufata abantu abantu bafashe ahantu n'ahantu FBI niho hariri hariho drug and enforcement bank administration ajama ba polisi bugo kubigisha bwa leta niho bari bari bamwe twa tuzinanye ndababaza bacambwira yuko ari abantu bafashe ha papuje kubagaho bafise hanyuma yuko baca bajara kandi indege zabo zoje zitegurwa kandi atani byo kuvuga ku bucamanza bavugira bazasho bagenda ivyo niyo nayibonye kandi uruva nakajigo kaba karimo ivyo muri Amerika abirabure n'abazunga ako kagorore kariho wari ukuntu bahagarika yuko n'agashabuka bakarimo bashamwe nguvu nyinshi cyane gose n'ukuri nta kubahirizwa kwabo kuba kuri mono kuri sumega sumuntu wafashe umuntu nagari yuko ko wafashe
yego Leon Sakizimana hari bintu bimeze gucyo mwamwarabonye aho Chicago ejo igihe haba icyo gikorwa cyo gukoranya abantu batagira impapuro
sinababonye mu maso mu yandi mugabo twarakurikiranye ama televiziyo n'amaradiyo ngaha nyene muri kano karere ka Chicago ibyo nabonye n'ibyo kukuravye nk'ibyo byerekeye abo bashikariya mu bihugu bagiyemo za Colombia n'ahandi baboshwe ibyo n'ibintu twabonye ku mateleviziyo nibyo nibaza ko ikintu mugabo umuntu yotomora ni uko benshi muri abo bafatwa hari abantu bafatwa nyine ba abantu bakoze ibyaha bibi bikomeye rwose ugasanga mu kubafasha baza kubaboha kuko batiza kwemera ko bagenda umutatahuye ku buryo ivuga mu rumva n'aba batwaye mu isanzwe hageze mu ndege n'ibindi baza ko barego shobora kuba kubagira ku buryo babohereza agateka kazi na muntu naho baba ari abantu bagize amakosa nibaza ko mugabo umuntu atazi neza iyo uko byagenze byavuye ingene babafashe kuva mu nabo gushika ngo bashikire bagiye biragora ko umuntu yinshingire gutomora icy'uko byagenze mugabo icyo umuntu azi ni uko agateka kazi na muntu kateza kuguma kubahirizwa naho baba ari abantu bagize amakosa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Innocent Nduwimana muraho
yego turi ngaha
muri hehe mu
ndikaye mu cyombura mu Kanyosha
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo urafite cyumviro
ndafite ikibazo n'icyumviro
nduga ku ijambo
yego turashimiye Donald Trump aheruka kurahira ngo azotware Amerika turashimiye rya cyambo yashyikirije akashitsa bitanu yavuze twe ari twe twakengurutse cyane zimwe mwe twe twarabishimye kubona yaravuze yuko ubu abafise bajya abagore bihinduje ibitsina yuko agiye kubikura akavuga n'ibintu byinshi agiye gukura mu gihugu kandi batofungirwa hamwe n'abagabo bajya twe n'ingingo nyinshi twashimye hama hari ikindi yashyize avuga yuko ngo abe hariho impunzi bari bemereye yuko zoca muri Amerika zo muri Tanzania bari bahaye amasezi uko nobona ko bari bamaze kubemerera bakitegura kucyayo bo bareka bakagenda muri Amerika mabakabaye umugabo abandi bazokurikira bakaca bababuza ntibazi basubiye kuyandikisha kugendayo n'izo mpunzi ziza zidakeneye mu mategeko bagaca bazifata ntizice muri Amerika mugabo aba bose bamaze kuyandikisha twamaze kumva ko bantu mu gitugire ko bazoja bakakireka zikagenda zikagenda muri Amerika icyo nicyo kiyumviro n'ikibazo nari mfite
murakoze Innocent Ndibimana
yego murakoze kama mutuye bakakurikira muri Amerika
nziza cyane rwose Leonce Akizimana ejo kumusaba Mungu buramatari w'intara murimo Illinois JB Pritzker yaratangaje ko adashyigikiye ukuntu abo bimukira bariko barashyirwa mu bibanza bimwe batwagwa ku nguvu ibintu yashyikirije mu bivuga kwiki
ibyo ntabishyigikiye bo icyo nababariya guverineri wo ngaha ni umuntu asanzwe ari umudemokrate ni ukuvuga asanzwe atavuga adahuza na gato na Trump ku buryo rero ibyiyumviro byiwe na politiki ziwe za Illinois usanga zidahuza na gatoyi ku bintu byerekeye ibyo bya imigrasiyo washaka nagomba kuvuga yuko hari akantu gatoyi bahuje nako kuko bose abantu babica abantu bakoze ibyaha amakosa banize amategeko ya Amerika kwabo bufatwa batagira impapuro bufatwa bagasubizwa iyo bapfuye icyo nicyo cyonyine ko gace konyine bahurije ko mugari byo gufata abantu gutyo bose batagira ibipapuro ngo basubize iyo baje baba ibyo guverineri ngaho arabigwanya rwose ahubwo avuga ati ndashyigikiye yuko umuntu wese yoba ashaka kuba bagomba yakoresha ko yokwanka kuko amategeko ya Illinois yaramushyigikiye ahubwo yategetse yuko abajejwe ubutungane bwo muri Illinois bakazobona umuntu ariko arafasha ICE ahubwo ko bamufata bakamuhana bakujya amategeko yo ngaho so icyo ni aho nihagaze we nibyo nibyo yavuze icyo mu biganiro yatanze
Jean Paul n'abategetsi barongoye ari gisagara cya New York canke intara ya New York nabo nyine basa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuri icyo kibazo ariko turazi ko hariho amategeko yasohotse avuga ko abategetsi bose baterezwa kubahiriza no gukurikiza ibisabwa n'izo nzego z'abapolisi zose ziriko zirangura icyo gikorwa ugushika abo bategetsi ba New York bo bavuga
abategetsi nk'uko nibyo muri Illinois yavuze ntakirahinduka cyane rwose nuko nyine yabivuze ntakinongera ku musa hari ikintu gitanga kuvugwa yuko umukuru w'igisagara cya New York tena kuforosha yuko ubu buzogira amakosa ashobora kuzomutanga ayo makosa uko zica kinini ubukare nta uko yari yavuze muri Illinois hari ivyerekeye leta n'intara yacu ntacu bipfana ko ubu rero batangwe kugira inkuze umuntu mukuru w'igisagara atangwe kukwemeza yuko muri bamwe ashobora kuzokorana n'abantu uza kujya abatange babafate niko bimeze ikindi nacyo mutaya kumenya rero urumva muri Amerika hari miliyoni 11 y'abantu badafite uburenganzira bwo kuhaba baharuye imiliyaridi amajana 3 na 20 z'amadolari kugira ibyo abo bantu bose bashobora kubafata baburize mu ntuzeya ikintu cyo kuvuga ngo bazobashura ari benshi ibyo bwiza buke ntibazoca bagira kuri mwe na rimwe mugabo ingorane umuntu ashobora mu mpuru yatabizi mugabo rero batamwe kushara abemeye kuzobikurikiza n'abatozi kurikiza urumva na Trump yavuze ko hari abantu nibatakurikiza ayo mategeko ashobora kuzobakura urumva byose cyo ubwacu ngahantu kuri nta kintu kipanze neza gifashe neza byo guhagarika turabizi ko bahagarikwa mugabo nyine biha aba leta n'abana b'intara bikorana biracabira hari imanza ziri ko zashingwa nta kintu gitomoye neza kivuga ngo ni rimwe kabiri gatatu ngo bimeze gutya byose nihajya na hariya ibintu ntibirafatika neza ko mugabo ko bigenda biboneka iyo iyi nzira bijamo ibyo no byemeza
murabandanya kumviza iradio nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Bigirimana muraho Bigirima Bigirimana Hello Bigirimana muratwumva
amahoro cyane
amahoro muri hega
ubundi muri commune Cibitoke
nziza cyane rwose muratwumva neza ijana kwijana ijwi ry'Amerika
ego turabumije nakwijana no kuri
ni nziza cyane rwose duga kwijambo ikibazo icyumvira
bo ego twabonye izo mwari mwavuze ko ari byerekeye kujya kuntu ariko barirukana abantu badafite uburenganzira kwa muri Amerika ndi kuri teko turabiraba nka twebwe turabona ko menga harimo akarenganyo karekare kuko so hari abantu benshi ngumbure babagiye hari abagiye kwisumamwo barondira ukuntu bazobaho ngabona gucubirukana gukya kujya n'umusanzu no kutubahiza agateka kazi na muntu kuko nabo dufate nk'akarorero nk'igihe kuko dufata nk'andi maleta nayo agafata ingingo nkazijya no kwirukana nabo abantu ba Amerika bari ino umva byose biboneka iyindi suyo cyangwa byerekana iyindi sura kare neza cyane twe twasaba uko rero bo bareka bakazobandanya baba hari babarondira byangombwa ariko ibacyo babirukana kibiri aho nk'uko batazabiteguriye
murakoze bigira imana kucimvuye mushikirije reka duhe ijambo kandi nahimana nahimana muraho
ari namahoro
muri hega nahimana
jemba muri eta yitwa Iowa
ah muri Amerika
muri yitwa Wyoming muri yitwa Des Moines
Des Moines na
yeah no eta zungu za Amerika
ni vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ya kimvu no shikiriza nuko ya za Trump zo kuvuga ngo ariko arirukana abantu kweri barabasubiza inyuma ariko abantu bazumve neza ino ntibahagereranye na kujya kuntu tuba tubayeho hariyo wacu muri Afurika ino biratandukanye ino ugishyika uje mu nzira zizwi baraguha iza ngombwa bigukwiye byose ariko uko uhabaye n'akaruru gakora amakosa dufate nko kugwana kugwana n'abagenzi kugwana n'abamubana kugwana n'umukenyezi cyane zo gufata ku nguvu cyane kwiba fata makosa koma komeye mwene na ilo vita kwae
tovieti vya habi koma komeye
vya koma komeye ego bacha rero abanya Amerika bacha wagu shirako muri sistema wagu fide sistema yoku tunga wanu wabu ba wagu fide ko wako zijaha lero Trump ya fuza ki abanu wose baji ko wako zijaha di koma komeye ni wotu zoherako ama rero rumba uko uhaba ukura makosa mesi izango mbaba wala guhaye wagenda warabi kwaka kanya wakabishira kwa gasini rero abantu bari kubarirukanwa n'abadafise izangombwa cyangwa abizangombwa zabo bazononye cyangwa bakoze amakosa akomakomeye cyane abacye mu nzira z'ibinyuwabi bakigeze baca mu nzira zizwi na leta icyumvire cyane
murakoze nahimana abatwumviriza ibyimvuro nk'ibyo barabikeneye kugira ngo batomoregwe ukuntu ibintu byifashe ukuntu bikora ngaha muri leta z'umwe za Amerika mwakoze
murakoze namwe
murakoze reka tugaruke kuri mwebwe mushyanahe Jean Paul Rwi Tanaga nkuko mwabivuze muri iki gihe hariho imanza ziriko zirashingwa ku bibazo bitari bike ku ngingo zashikirijwe n'umukuru w'igihugu izo manza mubona amaherezo yazo n'izihe naya
icyo kuri iki gihugu cya Amerika muri iki gihugu cya Amerika ikintu cy'ubutungane ikintu cyambwere n'ukuri umuntu wese arahagarikiwe umuntu wese afite bamuvugira hariho amaronje sinyine bayita hariho imigwi iriho ivugira umugu wose muri igihugu arafise umuntu amuvugira icira kino rero urubanza n'urubanza umuntu wese arumvigwa bamutoye nta mutoye abaho n'ijambo bashirako ibi byose tuje kumva zanje tushaka kubwira abantu izimvu ziriho Trump yashyizeho mu myaka ine tuso gutura akazi n'umuperezida ashaka kubihindura byose bino twahora ko bikagaruka donc harimo imbo za politike cyane kugira uronke amajwi kuko dambe yavuze ikintu akivugira ko ntaca hirya ubushaka ufata abantu bawe baza guha amajwi utogwe mugabe ibindi bintu si ibintu bizoca guha imyaka yose imyaka yose intwari zo garuka niha z'abademokrati bashaka kubihindura ibi ni mu gihe ciwe rero igihe ciwe izo izo manda ziriho zifise abaziburanira abaziburanirwa n'abantu baza amategeko cane gose n'ukuri muri zo zose byasohoye hari bizorengana hari bizohagarara hari bizohindugwa kugira bivuze byose nibaza ko ari kubera politike cyane gose atogwe mbuga ibinavyo hari bizogorana hari bizokoroha hari bitazoshubuka nibyo guhindura abavuka ku butaka ngo bace babubaka ngo ntibabe abanyamerika ivyo byo byo bizocara muri muri kuri supreme bice bizoba bishaka gutwara hari umuntu yavuze ko ishaka gutwara imyaka urubanza ishaka gutwara imyaka 20 nico mvuga ngo ibintu ntibirahera harabazogwa mu mpurero mugabo cumbuga coco imaze zizoba kandi zaratanguye kandi zoba bikomeye ziremereye z'ukuri z'incabwiye ngiza abantu bahotoye niko nobivuga ajewe uko mu minsi ya mbere tutabona neza mugabo imaze zoba nyinshi kandi hari by'abategeko atazokurikirwa
Moshigana Eleonce Hakizimana ngaho Chicago vyifashe gute hari amashirahamwe bamaze gutangaza canke kwamaze gushikira ubutungane kugira ngo yankirize zimwe muri izo ngingo
Ego meha masira hamwe menshi ahubwo imbere nuko banashika ngaha bavuye iza Washington kuza ku gutora izo za ICE zishika ngaha bari bamaze amashirahamwe amashika nk'atatu yari yamaze kwitwarira ICE ivuga yuko igomba kurengana kutubahiriza agateka kazi na muntu igomba kuvuga kandi ko bariko bararenganya Illinois kuko bariko bayafata nk'izindi ntara bo bamaze kwitwara bazoguma bitwara rwose bizohagarika kuko iciza nk'uko ubundi mugenzi wanjye yavuze nuko igihugu kirimo amategeko abantu bagomba ko amategeko yubahirizwa fisi ikosa agahanwa mugabo uwo barenganije nawe bakamukora kwa ayo makosa nibaza yuko ibyo bizobandanya biba gusa nk'uko abandi babivuze hari ibintu byo guca umuntu usanga hariho ugwa mu mporero udashoboye kuronka buno nyine abo bantu ngo abicuze ko abice nk'ubwoba ntabahamagare kubera ubwoba canke ugasanga ahubwo barashoboye guca bamuyora atansubwa uburyo bushobora kongera kwitwara ubutungane
inhari itwara leta ubanza kaje mu sente ya kusenhe zino ziriginga zirakomeye zifyuryo zisinchabenge leta umuntu mu police ubutigi mwese absolute ugize imana kwa nko kuvugira urabisubunyeza ko kwitwana naje n'uno kwitwara leta bakanyumviriza bishaje kongera ko
urakoze Jean Paul ku cyo cyimbiye mushikirije ndashaka mu kanya gatoye cyane gose Leonce Hakizimana mutubwire ibintu bishaka kuba nk'intambamye kuri izo ngingo kugira ngo umugambi wa leta ya Amerika nuko izo ngingo zose zafashwe zoshirwa mu ngiro 100% ku bwanyu ibintu bishaka kuba nk'intambamye bishobora kugeramira izo ngingo nk'ibi
hari ibintu byinshi bishobora gutuma ibyo bitaranguka icya mbere naho bavuga yuko Trump yatowe kugira ngo ashireho mu ngero ibi bintu hari abantu benshi batari bashyigikiye nzo kuvuga yuko ari abanyamerika bose bashyigikiye ibi ku buryo naho mu bya politiki usanga bikora ugasanga agombye kubishyira mu ngiro kubera bibaza ngo yaratowe arayitonda akaraba yuko bitaca ntihari umurongo arenga hari umurongo adateza kurenga ko arazi kwa burenze iheza bikamugarukako nk'akarorero hariho umuparlementaire w'u Florida yamaze kumwitura akamubara ati nibirukanye abantu baje bava muri Cuba n'abaje bava mu bindi bihugu bibiri byo muri Amerika yacye navuga ati he abo bantu baje burema bari baba bari ngo baje ati neno abo burabakuramo mu birukana urumva uwo n'umurepublike atanguye kubarira Trump ati nibirukane so hari umurongo atazorenga icyo ni cyane kubera gutinya nawe nyine n'ahazi ko politike umuntu umwanya uri ku ruhande rwiwe icyo ni cyane cya kabiri hari abantu bakozi benshi ngaha amakompanyi yo muri Amerika avuga ati he nibirukane abantu bose kuko turakeneye ko babandanya nibo badutwa bamuri ntumba ngaha nibo
barima mu mirima nibo barima baduhanagurira amabarabara n'ibindi ivyo arabizi ku buryo amenya yuko nabonye n'ivyo yitonda hamigira katatu hari abantu benshi ati hari n'ivyose ashobora gukora amateka adashiye mu mategeko ivyo akora byose hari bisaba ko aja kuba ari abaparamantere n'abasenateri ngo bashyire amategeko kugira ngo ibyo bintu bikorwe abo nabo usanga benshi bazira ko bazotorwa mu myaka ibiri bazokwitoza mu myaka ibiri cyangwa itandatu baca batinya gushyiraho ayo mategeko so novuga nti hari ibintu byinshi bizotuma hakaba rero n'abantu bari hamwe baja hamwe kugira ngo barabe ko nyine bamugwanya baciye mu by'ubutungane mu mategeko asanzwe ahari kugira ngo ntabishyireho so ibintu bizo mutuma adasikorangwe uko yabiteguye ni byinshi ni nacyo gituma jewe nibaza yuko ikintu nk'uko abantu benshi babihurije ko ikintu cy'abantu bagize amakosa banenze amategeko ya leta ya Amerika abo bose barabihurije yuko bagenda mugabo abandi imiryango abana abantu basanzwe baba ngaha abamaze imyaka 23 baba ngaha nibaza yuko abo benshi batazoheza ngo babasubize inyuma kuko hari ibintu byinshi byoheza ingwani nyinshi byoheza zikaduka bitewe n'uko iyo nzu ifashe
icyo kibazo namwe Jean Paul ndakibabaza mu kanya ariko nashaka mbanze mu ijambo umunywanyi Sibo Rurema muri aho
mwaho cyane
muri hega Sibo Rurema
mwaho namwe
turaho turakomeye muri hehe
uri Kigali mu Rwanda
ni nziza ikibazo cy'imviro
icyumviro njye natanga ni uko buriya iwanyu bari iwanyu nabo amategeko ya perezida ndayemera njyewe Trump rwose ano
turakumva bandanya
ndabandanya avuga ngo
yego
ngo uko bimeze afurika igashyizeho n'igihe wayo afurika ntabwo igomba kujya gushakira amafaranga hanze abaturage tugume mu rwanda tugume aho tugomba kuba tuzi
icyimbero cyawe turacyumvise Sibo Rurema muvuga ko abanyafurika n'abandi bose badakwiye kwimuka ngo baje muri Amerika bakwiye kuguma mu bihugu byabo nibyo ni byiza cyane rwose urakoze Jean Paul usa n'utemeye icyimbero cya Sibo Rurema Jean Paul
oya mahoro muturanyi wacu mu Rwanda je ndi umurundi aba New York mugabo uramenye kandi mu gihugu cyanyu bama bivuze abategetsi banyu ujya kuza mu mahanga urahura ubwenge urasama urusaku ugacuruzani wanyu nta kibi kiriho so kuvuga ngo uyu muntu avuye muri Afurika ngo aje ino nkaje yaramaze imyaka 32 ngaha ahubwo igihugu cyari kuko n'utundose ngandagaburira abantu bahariya ntubu rero ngo abantu bose iyo baje hiyo bavuye muri Afurika ngo baje ino ngo bataye igihugu hari abaje kuba kungura ubwenge kundi ubuzima bwiza kuko nko ngaha abantu benshi bakora ngaha baca bafasha hiyo ibyo rero ngaho watinya gatoyi ndakumva byivuga mugabo siko bimeze tuzi no umutima uri hiyo nyene ntituhahe batubahakunda ahubwo tuzamura imirima tugafasha abana bakajya mu ishuri si ukuvuga ngo duca tubanka cyangwa turabahebye tuguma tuvuga ikinyarwanda n'ikirundi neza cyane rwose ahubwo tugaca tugira tumerewe neza tugafasha ibyo rero kuzi no ntubifate yuko ubutaye ni ukuri turaza mu buruhuko turafasha abantu biho bagwaye baje mu mashuri uwo mutima niba ke naho byoshika ni ukuri ni byiza kuja gusuma urusaku ibyo mbonye ngagaca nabijara ngaho ikicukiro nkagira ihinguriro rikora nk'amatafari yihuta cyane rwose ngo acuza kubishorera ni uko tubayeho
turabashimiye rero mushyiranahe Sibo Rurema nk'uko twabivuze rero Jean Paul Rwitanaga nashaka tugaruke kuri wowe nawe utubwire intambamye zishobora kuhaba nko mu gihugu cya Colombia aho twavuze ko icyo gihugu chance naho gicuditse na Amerika chance kwakira abo bimukira hanyuma bakacafatwa ibihano byo kuduza amatagisi kudandazwa biva mu gihugu kimwe kimwe ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Colombia hari abantu bavuga ko muri iki gihe na Valentine umunsi mukuru w'abantu hana amashugwe cyane rwose ngaha muri Amerika ayo mashugwe ashobora kuzimba kuko hari amashugwe menshi guava muri icyo gihugu ikanikawa izo bintu bishora kuba kugira ingaruka mbi ku biciro
ego cyane gose Fred cyena zingingo za Trump zitazoshoboka zose ngo zishoboke nk'ivyo byo gukura abantu muri Amerika kabasubizi wabo nyine bitazoshoboka ivyo byo bose barabikubarahirwa ko yuko atabantu imiliyoni 11 bashaka kuzoba barakuye kuri ubu kuri imyaka bamuhaye icambere coco uburyo uyu hagarise abantu urafiseho bashira none bafise ahantu bashaka gupfunga nk'abandi miliyoni 5 muri uwo mwanya uburyo aho babashira uburyo ibi bintu vyaguye muri politiki yo ngaha hari bitateguwe kuko bizosaba aha menshi nakuve kw'izo miliyoni 11 z'abantu bari ngaha kujya bashore bazokenera kubaka aho babashira aho bagaburira aho bagira iki n'iki izo ndege zose bisaba imiliyoni 11 isaba imiliyoni 3,000,000 hari ubutungane hariho imanza hariho amahinguriro naho ashike Trump atenye kuvuga yuko abo bantu nk'imiliyoni 11 dufate ngo ngaha New York honyine biya bintu byo kuvuga yuko mu maresa cyangwa mu mahinguriro biya byo gushyiramo ubwoko bwose buserukirwe buje buronka akazi baravye ibiharuro kugira bose ntihagiye gukumirwa iryo tegeko Trump yavuze ngo barikureho kugira abanyirabure ntibazoronke na karorero haraba ubu turahagaze twose New York yuko hari amateka niyashika ko abategetsi batubwire baduha amategeko nanjye ndimo bajya abantu ntimubashorere kubera mu gutanga akazi ntibashizemo ko ntibarabye ko bose bashaka kujamo nk'ubu twese turagavye urumva rero hari intamba myinshi ni politike ibi bintu hazobigwamo umugabo ko bizoshoboka cyane ku byose ibyo byose ntange byumvire ko n'imanza ishobora kumara nk'imyaka 10 hari imanza hariho ayo mahinguriro hariho abantu ibiciro bye kudugaho byatanze kuduga imicungwe yatanze kubura abantu bubakaho New York ho ndabahazi batanze kubura abantu bubaka nk'ubu ukeneye gutera ikintu mu nzu kikuremereye hari abaciro kubatura twabuze uburoni ukuri batanze bahora bishige batanze kuvuga ngo ibyo bintu basanire bihagarika urumva ntawuziho bizogaruke ntawo kubwira ngo hazubikiniki niki ngo bihagarare mu gishike na hariya na hariya
leo nse mu kanya gatoye mu gusozera namwe mutubwire ingaruka zibonekeje buno nyene naho ico gikorwa kitararangura ikintu mubona mutamwe kubona aho mu gisagara ca Chicago ni nkikihe nkibi mu kanya gato umuntu tumwe
murakoze ikintu jewe nkimukira ko nicerekeye abantu umuntu imiryango ibaye imaze imyaka myinshi ngaha ishobora gusanga babashubijeyo baguye muri iyo mporo yo gusubirayo iyo baje bava benshi batanahaje basubira ko batavukeyo batazi na kimwe cyaho ugasanga bashyira bagwa mu mporo rero ibyo ni ibintu nibaza ko bibabaza kuko bishyikira umuntu ameze nkatwe dusanzwe tubana hafi dusanzwe tuzi ku buryo ibyo n'ibintu biboneka koko ibindi bizakurikira biri mu Rwanda bizaba byinshi byerekeye iby'amategeko n'ibintu n'ibiciro n'ibindi ntibaza ko bizakurikira mugabe ikinyamu ibikuru n'abo bantu bagwa mu mporero
mu kanya gatoye Jean Paul Rwitanaga mu kubitiye mu gisagara cankiye naho muri Staten Island ibintu mubona bifashe gute kuri uyu munsi mu gitondo
mu gitondo ni ukuri abantu ntibakeye kuko ngaha muri iki gisagara ca New York navuga yuko 30% nta burengeza bwo kuhaba bafise cerazi nk'umuntu amaze imyaka 25 ngatayipupura afise ni ukuri ntawe uzomuhura haratekanye hari n'abantu tubona mu ibarabara n'abagenzi uterefoni ngo shaka gusohoka ndatinya ni ukuri turi mu jenerali kwa ntazogora imitima canke bagore mu mitwe kuko biraremereye cyane rwose biraremereye cyane ntibihumurize ndafite nk'abarundi ibaze nk'umuntu yavuye muri afurika ndafite nk'abarundi batatu bavuye muri afurika baca mu bushinwa bava mu bushinwa gushika ngaha baje mu bwato mu makarato hanyuma kugira ngo yarinjira ngaha
icyo kibazo cy'abarundi nibaza ko tuzokigaruka ko ndabona kanya katujanye Jean Paul ni ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baadu teakamu baagashkiza vimvyo ni wazo tura gushimi Jean Paul Rwitanaga tura gushimi nawe Leonce Hakizimana tura shimi kana engineer Joe yadufashe mungi abuizuma hamwe na Nadia Taha yadufashe kwigiranya kiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.